Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikro ni kumwe na Eugenie Mukankusi. Ndabaramukije ikaze kuri radio yanyu.
Tuzasaba urukiko yuko bahagarika izi procedure babanze bategereze urubanza rurangire.
Uwo ni Frank Habineza, umuyobozi w'ishyaka riharanira kurengera ibidukikije mu Rwanda, Green Party, avuga ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga ku bireba komisiyo izunganira Inteko Ishinga Amategeko ku ivugururwa ry'Itegeko Nshinga. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya gato. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana agiye kubanza abagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyizi, waramutse neza.
Waramutse Jeanine, ndaramukije n'abariko baratwumviriza. Umuhari wa Boko Haram muri Nigeria watumye inzara n'indwara zitegwa no gufungura nabi ziyongera mu karere ico gihugu kirimwo. Programme yita ku mfungurwa ku isi PAM iriko irongereza imfashanyo kugira ishobore gufungurira abantu ibihumbi amajana bashonje. Abantu benshi bafise ibibazo bitewe no gufungura nabi. Abo nabahungiye mu bihugu vya Chad, Niger na Cameroon bahunze ibitero vy'abagwanyi ba Boko Haram mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Programme yita ku mfungurwa ku isi ivuga ko hafi bitatu vya kane vya miliyoni y'abanyagihugu b'ibihugu bihana imbibe na Nigeria bugarijwe n'ibibazo bitegwa no kubura imfungurwa bitegwa nuko abagwanyi ba Boko Haram bongereje ibitero. PAM ivuga ko itegekanya kongera imfashanyo y'ibiribwa ku bantu barenga ibihumbi amajana 350 bababaye cyane muri Chad, Niger na Cameroon. Muri Nigeria, ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ibibondo UNICEF ryatangaje ko abana benshi b'abanyanigeria bakubagugwa. Iyo raporo ivuga ko abana bamwe muri abo batangura gukubagugwa bagishikana imyaka 5. Ibiharuro biri muri iyo raporo birateye agahinda cyane. Bivuga ko abana 6 ku 10 bakubagugwa mu buryo butandukanye imbere yuko bashikana imyaka 18. Igice cya kabiri muri abo bakubagugwa ibyo ku mubiri, abandi bakubagugwa bababazwa ku mutima, abandi bagakoregwa ibya mfurambi. Benshi muri bo birabashikira kandi kenshi bakiri bato cyane. Rachel Harvey ajejwe igisata cyo gukingira abana mu ishyirahamwe UNICEF muri Nigeria avuga ko abo bana bazi ababakubagura kuko bamwe muri bo baba bafise icyo bafana ari abavyeyi babo canke ababigisha. Ayo matohoza yakorewe mu ntara 36 zigize Nigeria no ku mugwa mukuru. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika yemeje ko igiye kuzokwakira impunzi zishika 10,000 z'abanyesiriya mu mwaka uza no kongereza imfashanyo ico gihugu gifashisha abo bantu bahunga intambara muri Siriya. Ivyo vyamenyeshejwe na John Ernest, umuvugizi mu biro kwa Perezida Obama ejo kuwa kane. Uwo muvugizi mu biro vya Obama amenyesha kandi ko Perezida Obama yasavye ababijejwe gutangura korohereza impunzi zinjira muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu ntango z'uku kwezi kuza. Hagataho inama nshingamateka y'Abanyaburaya yumviye akamo yatewe na komiseri mukuru w'Uburayi mu kwemeza itegeko ry'uko ibihugu vya Buraya byongereza ibitigiri vy'impunzi buri gihugu cakira mu myaka 2 iri imbere. Ariko ibihugu vya Romania na Slovakia vyo ntivyemeye iryo tegeko, mu gihe igihugu ca Hongria naco camenyesheje ko mu ntango z'ukwezi kwa 10 kuri imbere kizoba cahejeje kubaka uruzitiro kugira ntihagire impunzi zizosubira gukandagiza ikirenge ku butaka bwacu. Inama nkenguzamateka ya Amerika, turacaraha muri Amerika, ntiyabashije guhitisha ingingo yari gushobora guhagarika ya masezerano abuza Irani gukora ubumara bwa nuclear. Amasezerano yasinywa hagati ya Irani n'ibihugu 5 bitunze ku isi harimo na Leta z'Ubumwe za Amerika. ivyo vyabaye ejo kuwa kane mu gihe abakenguzamateka 58 aribo batoye ko ayo masezerano yemewe mu gihe 42 nabo bayanse iyo ngingo y'inama nkenguzamateka ya leta z'umwe za Amerika iciha uburenganzira Perezida Obama bwo guca ashira umukono kuri ayo masezerano bisigura ko leta z'umwe za Amerika iyemeje ariko John Bohner arongoye iyo nama nkenguzamateka amateka ava mu mugambwe w'aba Republicain yamenyesheje ko bazobandanya urugamba rwo kubuza ko ayo masezerano aja mu ngiro abaterekwa ayo masezerano harimo kandi na bamwe mu mugambwe w'aba Democrate bamenyesha ko Iran gihawe akajyo ko gukora ubumara bwa nuclear kandi kugikura ko ibihano bizotuma ico gihugu ca Iran gifasha imigwi igira iterabwoba kwisi muri Siria abagwanyi b'umuhari Al-Qaeda barishe abasirikare 56 ba Siria mu gitero bagavye ku kambi ikomeye y'abasirikare ba Siria mu ntara y'uburaruko bushira uburengero I Idlib ibiro bijejwe kugenzura iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu muri Siria bifise icicaro mu Bwongereza yamenyesheje ejo kuwa kane ko abo basirikare bo babishwe igihe iyo kambi yafatwa canke inyuma yaho ibiro bijejwe kugenzura iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu bimenyesha kandi ko abasirikare 40 nabo bagizwe imbohe abandi barenga 10 bakaba batazi irengero ryabo abo barobere b'umuhari Al-Qaeda barashize amasanamu kuri internet
urakoze haro yizi kuri amakuru cyote zacu mu racyumba radio ijwi rya America ivugira I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri internete kuri radio yacu voa.com turi no kuri Twitter radio yacu voa dukomereze noneho mu karere k'ibyaga bigari mu Rwanda inama y'abaministri yarayishyizeho abantu 7 bageze komisiyo yigenga ishinzwe kunganira inteko ishinga amategeko mwivugururwa ry'itegeko nshinga ni inkuru ya mugenzi wacu Asumutakaboye
iyi komisiyo yishyizweho nyuma y'uko ishyaka rihana demokarasi no kurengera ibidukikije ryaraye ritangaje ko rigiye gutanga ikirego cyihutirwa gikumira imirimo yose ikorwa muri iki gihe kugira ngo ivugururwa ry'itegeko nshinga rihagarare kugeza igihe urukiko ruzafata umwanzuro
turabona yuko bagombye guhagarika izo gahunda mbere yuko bamenye icyemezo cy'urukiko turasaba urukiko yuko bahagarika izi procedure babanze bategereze urubanza rurangire
abajijwe impamvu bikorwa bitegura guhindura itegeko nshinga bikomeje kwihutishwa kandi hari ikirego mu rukiko rw'ikirenga mu kiganiro y'itangazamakuru wa kane ministre w'ubutabera Johnson Businge yasobanuye ko guverinoma yemera ibyemezo by'inkiko ko ari ku ingingo imwe isabwa kutavugururwa itabuze igikorwa cyo kuvugurura itegeko nshinga gukomeza
urubanza nk'izindi twemera dutekereza ko igihe cyose rugize icyo rutegeka kigomba gukurikizwa urebye inshingano za ziyi commission n'iki gikorwa cyo kuvugurura itegeko nshinga kuba ku ngingo ya mbere kugeza ku ngingo ya nyuma uru rubanza ni agace gatoya cyane k'igikorwa kigamijwe gukorwa na mwivugururwa ry'itegeko nshinga ruriya rubanza niba nibuka neza rwavugaga ku ngingo nk'imwe cyangwa ebyiri ariko irivugururwa ry'itegeko nshinga ryemejwe na inteko ishinga amategeko yacu nivugururwa rireba itegeko nshinga ryacu kugira ngo ryandikwe neza ibitakidufasha bivemo
mu bagize iyi komisiyo yo kuvugurura itegeko nshinga haragaragaramo amazina azwi muri politike y'u Rwanda Perezida wayo Yamuremye Auguste yabaye mu buyobozi kuva ku butegetsi bwahoze ari Perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal mu 1994 Dr. Yamuremye yarashinze urwego rw'ubutasi mu biro bya Ministre w'Intebe nyuma ya Jenoside yakoze imirimo inyuranye irimo imyaka 6 yari ministre muri guverinoma aba no mu nteko ishinga amategeko ubu yarakuriye komisiyo ngishwa nama ishinzwe kujya inama ku bibazo bimwe na bimwe byaboneka mu gihugu uyu mugabo w'imyaka 69 y'amavuko ni impuguke mu buvuzi bw'indwara z'amatungo mu itegeko rishyiraho iyi komisiyo rivuga ko byibuze abantu 2 mu bagize iyi komisiyo bagomba kuba barize amategeko ku rutonde rw'abashyizweho hagaragara abanyamategeko 6 muri barindwi bayigize harimo Maître Vaudouise Imana uwarusanzwe muri komisiyo ishinzwe kuvugurura amategeko harimo madamu Kayitesi Yusta nawe ni impuguke mu by'amategeko yarasanzwe ari umuyobozi wa Kaminuza y'u Rwanda Aimable Havugiyaremye ni umunyamategeko akaba umuyobozi w'agateganyo w'ishuri rishinzwe kwigisha no guteza imbere amategeko IRPD Bamwine Royce ni komiseri muri komisiyo ishinzwe kuvugurura amategeko na Mirenge John usanzwe ari umuyobozi wa sosiyete y'indege akaba nawe ari umunyamategeko mu gihe Beatamukesha Imana nawe ari umuyobozi w'ishami rikora ubushakashatsi ku mategeko muri komisiyo y'igihugu ishinzwe kuvugurura amategeko uko ari barindwi batowe basabwe n'itegeko kuba bahagaritse imirimo yabo bari basanzwe bakora kugeza igihe barangirije imirimo bashinzwe aba bakomiseri bazacungwa n'inteko ishinga amategeko umutwe wa depute ari nawo uzajya ubaha ibyo bifuza byose kugira ngo akazi gatungane nyuma yo kwemezwa na guverinoma basigaje kwemezwa na sena nyuma bakarahira imbere y'urukiko rw'ikirenga bakabona gutangira akazi iyi komisiyo izajya iha raporo inteko ishinga amategeko umutwe wa depute iyi komisiyo yahawe igihe kingana n'amezi ane ngo ibirangije imirimo yayo cyakora ayo mezi ashobora kongerwa mu gihe bibaye ngombwa Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
ngo twebwe ntwemereye kugira inama y'umugambwe kubera iki bo bakora n'izuba ryaka imbyino bagatera bitabira
dutegerezwa kubaburagiza no kugwiza ibibando uzovyura umutwe tumena ya kambere karizanye mwishwangira nyina titwaje kibando hagarara
nawe hagarara Wewe afisi urenganzira bwo kumagarika.
Ninde yabahaye rusha mwebwe. Nijyangura ntawe dukeneye kubona kuno mutumba wacu.
Urazi ko n'ukuri hando ryame.
Nanje ndaguhanyura umusaya.
Kwabihanganiye kera. Ubu naze twakenyeye.
None ko urumugabo shirako.
Nawe shirako ko wumvura umugabo.
Umukuru umugambwe wanyu yarabasutsesha.
Ehe, namwe barabasutse n'uko kenyanzi kaguma. Ubiginyo kurinde. Ikave kurinde. Ikibano kukinyi. Murabona.
Yamara yamara ntimumarane mupfimigambwe.
Niwa babitanguye.
Imege.
Ngumugambo wacu ntege gikorwa na kimwe cha politiki ukora ariko babirwa batigika.
None ko mbona mwese mwafoya amahiri, niwa muti mwatoye kugira ibibazo mufitaniye bihere. Nukuri yo nyifata abanye politiki. Irakuye guhinduka. Boye kujyanisha ugwaruka gwawo bapfimigambwe. Ngo ikinyo kurindi. Abo bishitse bakarenganywa nabo nibitura ubutungane. Muri politiki ntihaje mwamahiri. Ni muhangane mu vyiyumviro.
Kona kamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi
Turacyari mu Rwanda urukiko rukuru rw'igihugu rwanzuye ko ikiruhuko cy'uburwayi bwa Maître Jean-Félix Rudakemwa cyagombaga kumara iminsi 15 nta shingiro gifite urukiko ruravuga ko mu iperereza rwakoze rwasanze uyu munyamategeko wunganira Leo Mugesera mu rubanza aburanamo n'ubushinjacyaha yaracurishije impapuro za muganga agamije gutinza urubanza nkana Maître Jean-Félix Rudakemwa we yabwiye radio ijwi rya Amerika ko bishoboka ko umuganga wamuhaye icyo cyemezo yaba yarateye ubwoba ni inkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa
icyemezo cy'urukiko rukuru mu Rwanda ku iperereza rwakoze ku mpapuro zimaze kurugeraho zisobanura ko Maître Jean-Félix Rudakemwa wunganira Leo Mugesera rwaye cyaje kivuga ko uyu munyamategeko yacurishije zimwe muri izo nyandiko agambiriye gutinza urubanza Leo Mugesera buranamo n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bya genocide ni icyemezo umucamanza ukuri inteko iburanisha bwana Antoine Muhima avuga ko nyuma yo kubona inyandiko y'ikiruhuko cy'uburwayi bwa Maître Jean-Félix Rudakemwa yakiriwe n'urukiko ku itariki 7 z'uku ndetse no kuba uyu munyamategeko wunganira uregwa yarakomeje kubura mu rukiko mu buryo avuga ko budasobanutse urukiko rwahisemo kumukoraho iperereza umucamanza yavuze ko ku itariki ya 8 z'uku kwezi urukiko rwahuye n'umuganga wandikiye Maître Rudakemwa ikiruhuko cy'uburwayi abatekereza intandaro yabyo uyu muganga uri no mu rugaga rw'abaganga bigenga ngo yabwiye urukiko ko ku itariki 6 z'uku kwezi kwa 9 aribwo yahuye na Maître Jean-Félix Rudakemwa mu kabari gaherereye mu mujyi wa Kigali akamubwira ko yifuza kumugisha inama nawe akamusaba kumusanga ibishenye mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda aho uwo muganga ari kwimurira ivuriro uyu muganga utavuzwe imyirondoro ye mu rukiko ruvuga ko yarubwiye ko bukeye bwaho Maître Jean-Félix Rudakemwa yamusanze I Kamonyi amubwira ko yikora ndetse ko yifuza ko yamuhikira uko cy'uburwayi kizamara igihe kirekire kugira ngo bagenze bemere ko arwaye koko Muganga nawe ngo yahise amwandikira ikiruhuko cy'uburwayi kizamara iminsi 15 ariko atazi ko wabikorera sanswa ari umwunganizi mu nkiko. Icyakora ngo ku munsi ukurikira yongeye gusanga Metre Rudakemwa mu kabari abiganiraho na bagenzi be bahuje umurimo w'ubwunganizi. Aho ngo niho muganga yamenyeye ko uyu munyamategeko wunganira Leo Mugesera yacudishije ikiruhuko cy'uburwayi agamije kutitabira iburanisha. Nta bihano cyangwa ibyemezo bikarishye bidasanzwe byatangajwe n'urukiko kuri Metre Jean-Félix Rudakemwa wunganira Leo Mugesera. Uretse ku umucamanza yatangaje ko ibyo yakoze bigamije gutinza nkano urubanza bityo ikiruhuko yasabye cy'uburwayi kikaba nta shingiro gifite. Leo Mugesera wagaragaza gukumirwa gukomeye mu ntebe yari yicayemo wenyine yahise ajurira iki cyemezo cy'urukiko. Uregwa yabwiye umucamanza ku cyemezo afashe kibangamiye uburenganzira bwo kwiregura no kunganirwa mu mategeko budahungabanywa, cyane ko ngo umwunganira atumviswe kandi bimuvugaho bikomeye. Bityo kuri Mugesera urukiko rwahungabanije ibungabungwa ry'ubuzima n'amagara by'umwunganizi we. Inyandiko ya muganga isobanura ikiruhuko cy'uburwayi cya Maître Jean-Félix Rudakemwa urukiko rwemeje ko ari incurano, igaragaza ko umwunganizi wa Leo Mugesera agomba kuzageza ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 ihereye kuri 6 arwaye. Uretse kumva icyemezo cy'urukiko ku nyandiko ubushinjacyaha bwamye bukemanga nta kindi bwarengejeho. Ku murongo wa telefone twavuganye na Maître Jean-Félix Rudakemwa tukimubaza amakuru atubwira ko ari ay'uburwayi. Ku byamutangajweho n'urukiko ko yacurishije inyandiko za muganga agamije gutinza urubanza nkana, avuga ko bishoboka ko muganga wamwandikiye icyo cyemezo yaba yarashyizweho iterabwoba ngo agire icyo abwira urukiko, kandi ko kuba cyateshwa agaciro atumva niba urukiko rwahinduka komisiyo y'abaganga b'inzobere.
Icyemezo cyatanzwe na muganga wemewe uri mu rugaga rw'abaganga kandi yagitanze nta gahatuka muriho. Byanumvise nubwo ntarabona zose imisenso kandi abona ari nk'iterabwoba bamushyizeho kugira ngo avuge biriya bintu byose. Maze urukiko rwagitesha agaciro wahindutse komisiyo medikali noneho gutesha agaciro ibyemezo by'abaganga. Biratunguranye cyane biranababaje birababaje. None se wowe abacamanza babaye des experiments
urakurikiza biki?
Ofisiyeromo ntabwo ndamenyesha icyo cyemezo, nikimara kumenyeshwa nibwo uza kumenya icyo gukora. Icyo nzi gusa ni uko mfite repo medikali ambone di forme izageza ku itariki ya 20 z'uko kwezi. Niba hajeho komisiyo medikali yo gutesha agaciro icyo cyemezo cya muganga ari byo ntazi.
Hatabariwemo iminsi Maître Rudakemwa yari yarasabiye iki kiruhuko cy'uburwayi, bigaragara ko ibiruhuko by'uburwayi amaze gusaba bingana n'iminsi 89, mu gihe mu nshuro 85 iburanisha rimaze, Leo Mugesera nawe yasubikishije urubanza inshuro 18 muri zo 15 zishingiye ku burwayi. Leo Mugesera yoherejwe n'igihugu cya Canada mu 2012 araburana ibyaha bya genocide bikomoka ku ijambo yavugiye ku kabaya muri 92. Ni ijambo ubushinjacyaha umushinja ko yarivuze agambiriye gukangurira abahutu kurimbura abatutsi. Uregwa nawe nta na rimwe araryemera, avuga ko ubushinjacyaha burisobanura uko ritari kandi bwarigejeje mu rukiko nk'ikimenyetso cyateshejwe umwimerere. Iburanisha ritaha ryimuriwe ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa 9. Ariko bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Ikigali.
Mu Burundi, muri zone nshya ya Cibitoke, igipolisi mu ijoro ryo kwa gatatu cyafashe umupolisi mugenzi wabo. Abo bapolisi bahise bafungisha ingufuri urugi rw'irembo ryaho uwo mupolisi yabaga, nk'uko bivugwa n'ababyiboneye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse adufitiye iyi nkuru.
Turi igihe cy'isaha zitatu, utu twana turi iruhande y'urupangu rugajwe n'igufuri ku ibarabara rya 12 mu Cibitoke. Turiko duharira hagati yatwo ku byerayi bibaye muri iryo ryo kuri uyu wa gatatu. Mu bantu twasanze harimwo umwe w'umubanyi waho yabibonye.
Hari saa mbiri zibura na 15 cyambona barinjiye mu rupangu, cyangwa bamubaza navyo namenye bigiye mu rupangu ari benshi. Cyabagina bamutwaye ari nka saa 3:30 uko basize bugaye portaye n'igufuri ya ntwaro oya muri urwo rupangu na winjira.
Uyu yafashwe n'abapolisi ngo yitwa Omen Yonzima, akaba ari umupolisi w'intwazangabo yahora yiga ubuganga muri UNSP. Kubona baje kumufata bikinze agahumbezi birababaje aho abanyi biwe.
Saa 3 y'ijorumba amasaha yari yarenze yuko za gufata abantu. Ivyo ni ibintu biteye isoni
kuza gufata umuntu ashaka gufisa urupapuro maze kugira saa 12 na burenganzira boza kumufata. Nari ko ari cyo bafise n'urupapuro rwo gufata bashaka gukrotira bakarindira bukeye bwabo bakaza gufata.
Ngo rupango rugajwe igufuri Omer yarasanzwe arubamwo ari wenyene kubera ko abandi bapangaye ngo bari barahunze nyine ngo rupangu asaba bahugaye kuza kugurura
havyutse mu gatondo ngiye kuraba urugo uko rumeze sanga harugaye none nasaba yuko urugo gwo kuguru bera harimo abantu bahunze mugo bakaje baragaruka baza kurondera gahuzu bambara pero twasaba yuko urugo gwo kuguru kandi tukamenya nabagugaye amakenga dufite ndishobora kwinjira mu rugo ntituzi biriyo tuzi byo bahasize abo bahugaye kandi uwo mupolisi yarafise inkoho tituzi ko bayitwaye ntituzi ko ari yari
abanyagihugu twaganiriye ntamvo bazi yatumye umupolisi Niyonzima Omer afatwa n'igipolisi hamwe n'icyatumye nk'uko babivuga abo bapolisi bugara urugi rw'irembo ry'ugo rugo hagati y'isaha z'isaha zitanu haciye akanya gato duheje gufata aya majwi twagiye tubona umugwi ugizwe n'abapolisi barenga batanu muri bo harimwo abambaye umwambaro w'igisivile kandi bari kumwe n'iyo mupolisi yafashwe baciye bahagarara hirya no hino y'ugo rugo rwugaye abantu bari baje kuraba ibyo ari byo cyo kimwe natwe twari ko turarondera amakuru kwese twaciye twirukanwa aba bapolisi nta kanya bahamaze baciye basubira kugenda uko baje ugo rugi nago ntibigeze gugurugwa umuvugizi w'igipolisi Nkurikiye Pierre yatubwiye ko uyu mupolisi Niyonzima Omer mu ijoro ryo kuri wa gatatu ngo yari yicaranye n'uwundi muntu ku ibariyeri y'amabuye yazibijwe ibarabara babonye abapolisi bariko barakizura bo n'uwo bari kumwe baciye binjira mu rupangu bariyugarana abapolisi ngo bamaze kubona abantu birutse barabakurikiranye hanyuma baruguruza urugigwa aho bahungiye ngo uyu Omer Niyonzima ngo amaze kubona ko hagira akora inguvu aciye yivuga acarugurura ku neza Pierre Nkurikiye yarongera akavuga kandi ko abapolisi batewe amakenga no kubona ko umupolisi asanzwe aba ahantu inkozi z'ikibi zikunda kurasira akaba kandi ngo yari yicaye acunze ibariyeri byongeye akabona abapolisi bagenzi we akiruka byarabateye amakenga nico catumye bamutwara kugira ngo abazwe mu mvo z'amatohoza tumwe jafungiwe yatubwiye ko umuryango we wifuza kubimenya woheza ukarondera umushefu de poste wo ngaho mu kibitoke umuvugizi w'igipolisi yemeje kandi ko uyo mupolisi yafashwe ari we wenyene yugari ugo rugi kubera ko atawarasigaye muri ugo rugo amakuru ya nyuma dufise nuko Omer Niyonzima inyuma ya saa sita yavuye atwagwa mu gasho kiperereza kindi naco mwomenya nuko umuryango wahavuye wugurugwa igisaha 10 z'umugoroba ni Bujumbura Fidelite ishatse kuguje rya Amerika
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Twumvikanira kuri radio Inshuti ya Bose FM 48 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice bitatu no kuri FM 95 n'ibice bibiri. Mushobora kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email radio@gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.voa.com mwatwandikira no kuri Twitter kuri radio yacu VOA Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Ubufatanye mu ntambara yo gushakisha Joseph Kony umuyobozi w'umutwe wa Lord's Resistance Army umwe mu bantu bashakishwa cyane ku isi kugira ngo ashyikirizwe ubutabera bugeze mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Abadepite barenga 10 mu mashyaka ahagarariwe muri iyo nteko bamaze kwemeranya gutegura umwanzuro wamagana Joseph Kony n'umutwe wa LRA kuba bakomeje gukora ibyaha byibasiye inyoko muntu umwanzuro nk'uwo urimo urategurwa kandi muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo byose bikaba biza bishimangira inkunga Amerika ikomeje guha ibihugu bya Afrika kugira ngo bihangane na Konyi n'umutwe we Iyo nteko kandi yatangaje ko izakomeza gufasha ibikorwa by'ingabo zidasanzwe zoherezwa gutanga ubufasha mu iperereza zifatanya na za guverinoma zirebwa n'iki kibazo zishyiraho itumanaho ryiza rihuza imitwe y'ibyo bihugu mu gukurikirana izo nyeshyamba. Tariki ya 10 z'uku kwezi kwa munani abagize inteko basobanuriwe kuri gahunda yo guhiga ukware bwana Konyi n'umutwe we banumva ubuhamya bw'abahanga bahagarariye imiryango itegamiye kuri leta guhera mu mwaka w'2005 Konyi akomeje gushakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ariko kugeza ubu urwo rukiko rukaba rutarashobora kumufata cyangwa kumenya irengero rye hashize imyaka irenga 10 konyi n'umutwe we bibasira abaturage batuye mu bihugu bya Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Sudani y'Epfo na Repubulika ya Centrafrique. Ibitero by'izo ngabo byahitanye abantu benshi binatuma abarenga 450,000 bava mu byabo. Ibihugu bya Uganda aho uwo mutwe wavukiye n'ibindi bituranye byagerageje kenshi guhashya LRA ariko ntibabigeraho. Icyakora bibifashijwemo n'umuryango wa Afrika Yunze Ubumwe, umuryango w'abibumbye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indi miryango, bimaze guca intege uyu mutwe ku buryo bugaragarira buri wese. Iki cyemezo cy'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika ni ikimenyetso cy'uko Amerika ikomeje kwifatanya n'abaturage ba Repubulika ya Centrafrique aho uwo mutwe ubarizwa muri iyi minsi mu guhangana no kugerageza kuwutsinda burundu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahamagarira uwo mutwe n'abarwanyi bawo gushyira hasi intwaro bagataha mu gihugu cyabo. Amerika kandi izakomeza gufatanya n'ibihugu byo mu karere kugira ngo abashoboye gucika uwo mutwe bashobore guhuzwa n'imiryango yabo.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyari kumwe na radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloyizi Bigirimana agiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Umuhari wa Boko Haram muri Nigeria watumye inzara n'indwara ziterwa no gufungura nabi ziyongera mu karere. Abantu benshi bafise ibibazo bitewe no gufungura nabi nabahungiye mu bihugu vya Chad, Niger na Cameroon. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibifungwa ku isi PAM rivuga ko ritekanya kongera imfashanyo z'ibiribwa ku bantu barenga 650,000 babayeho nabi muri Chad, Niger na Cameroon. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ibibondo ku isi UNICEF ryatangaje ko abana benshi b'abanyanigeria bakubagurwa. Iyo raporo ivuga ko abana bamwe muri abo batangura gukubagurwa bagishikana imyaka 5. Benshi muri bo bibashikira kenshi kandi bakiri bato cyane. Rachel Harvey ajejwe igisata cyo gukingira abana muri UNICEF muri Nigeria avuga ko abo bana baza babakubagura kuko bamwe muri bo baba bafise ico bafana ari ababyeyi babo canke ababigisha. Leta Zunze za Amerika yemeye ko igiye kuzokwakira impunzi zishika 10,000 z'abanyasiriya mu mwaka uza no kongereza imfashanyo kifashisha abo bantu bahunga intambara muri Siriya. Ivyo vyamenyeshejwe na Josh Ernest muvugizi mu biro kwa President Obama ku munsi wejo kwa kane. President Obama yasavye ababijejwe gutangura korohereza impunzi zinjira muri Leta Zunze za Amerika mu ntango z'uku kwezi kuza. Muri Amerika nyene inama nkibuza amateka ya Amerika ntiyabashije guhitisha ingingo yari gushobora guhagarika ya masezerano abuza Iran gukora ubumara bwa nucléaire. Amasezerano yasinywe hagati ya Iran n'ibihugu 5 bitunze ku isi harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo ngingo y'inama nkenguza amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iciha uburenganzira Perezida Obama bwo gucashira umukono kuri ayo masezerano bisigura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyemeje.
Ibiganiro byacu byo kuri iyi saha nahabihumurije mu izina ry'abagenzi banjye. Mbashimiye mwese gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro byacu birakomeje, mugire ibihe byiza.
Thank you. You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.